mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese mututeze amatwi. Hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ninge uyoboye ibiganiro cy'itondo mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu.
Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka wa 2012 bwagaragaje ko buri mwaka dutakaza miliyari 550 na miliyoni 400 zijyanye no kwita kuri abo bana bahuye n'ibibazo.
Uyu ni Bwana Edouard Ngirente, ni Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda wari mu Nteko Ishinga Amategeko ejo kuwa kane, asobanura ku ngamba za Leta mu gukemura ikibazo cy'abana bagwingiye kubera kutabona ibiribwa birimo intungamubiri zihagije. Iyi nkuru kimwe n'izindi zirimo urubanza rw'ubujura bukoresha ikoranabuhanga mu Rwanda, ikibazo cy'umutekano ku bakozi mu Burundi, ndetse n'ingorane zugarije bamwe mu bahinzi b'ikawa mu ntara ya Ngozi mu Burundi, zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu. Mugume kuri radio yanyu. Mbere yaho ariko duhere ku makuru avugwa ryo no hino ku isi mwategura mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana.
Urakoze Etienne. Ubutungane muri Uganda kuri uyu wa kane jo bwarahaye uburenganzira Yoweri Museveni w'imyaka 73 yo kwitoza mu kiringo kigira gatandatu mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu mwaka wa 2021. Mu kwezi kwa mbere niho umukuru w'igihugu cya Uganda yatangaje itegeko rikuraho imyaka 75 umukuru w'igihugu adakwiye kuba arenza kugira yemererwe kwitoza. Bituma batavuga rumwe nawe bamwagiriza ko agomba kwigumiza ku butegetsi. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi rwaciye rwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Perezida Museveni agifata ubutegetsi mu mwaka w'1986 yashikirije ko abategetsi bamara igihe kirekire ku butegetsi aribo batera imivumo Afurika. Ariko igihe yitoza mu kiringo cya gatandatu mu mwaka w'2016 yatangaje ko mu kiringo cya gatanu mu mwaka w'2016 yatangaje ko igihe ciwe cyo kuva ku butegetsi kitarashika. Yashikirije ko akiri ibikorwa byinshi byo gukora. Iyi nkuru Ijwi rya Amerika riyikesha itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaragabishije ejo kuwa kane ko Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ititeguye bikwiye kugira itunganye amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'12, kandi mu gihe atagihindutse amatora atazoba yizewe na bose. Ibyo byashikirijwe n'intumwa ya ONU Leila Zerugi mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa kane. ONU ivuga ko igihugu kirangwamwo n'ihungabanywa ry'agateka ka muntu hamwe n'umwidegembyo muke biza bihungabanya demokarasi. Zerugi yavuze ko atakwizerana hagati y'impande ziharanira politike muri icyo gihugu, kandi ko n'umutekano mu gihugu utifashe neza na cyane cyane mu bice bimwe bimwe byo mu buseruko bw'igihugu. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika bashikirije ko bizeye ko kuri uyu wa gatanu ari wo munsi wategetswe na sentare ko bazoba bahejeje gusubiza hamwe abana batandukanije n'ababyeyi babo inyuma yo kwinjira mu butaka bwa Leta Zunze za Amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Ubushiranganji bw'ubutungane bwa Amerika bwashikirije ejo ku munsi wa kane ko abana barenga 1,400 b'imyaka 5 n'irenga bamaze gusubizwa hamwe n'ababyeyi. Abandi 378 bararekuwe bahabwa abandi bashobora kuba barabitaho, ariko abandi bana 700 baracare mu minwe ya Leta. Ibyabo ntibiratomoka neza. Benshi mu babyeyi babo baramaze gutahukanywa mu bihugu baje bavamwo, basiga abana muco abaharanira agateka kabi mukira bise ikinogo cirabura. Abategetsi b'Ubugiriki bamenyesha ko bikeka uwitwa Arson kuba ari we ntandaro y'umuriro wihaye inkumbi muri indwi wica abantu bashika 82 usiga abandi bataramenyekana atawuzi irengero ryawo. Inyuma y'iminsi 3 hadutse iyo miriro mu gisagara ca Rafina giherereye mu buseruko bw'Ubugiriki, abatabara baratanguye kurondera abataramenyekana boba barahitanywe n'iyo miriro. Abajejwe kuzimya imiriro bemeza kwiyo miriro yakomerekeje abandi bantu 187 isenyura n'amazu arenga 300. Leta ya y'Ubugiriki yatangaje ikigandaro c'iminsi 3 cahereye ku munsi wa kanejo ababuze ababo bata agashavu kubajejwe gutabara boba barafashe minenerwe ivyo miriro bagatabara amazi yamaze kurenga inkombe. Abasirikare ba Israeli bararashe bongera barica umunye Palestina yari yinjiye mu karere k'Abayahudi hanyuma acumita abantu 3. Igisirikare cha Israeli cyashikirije ku ibyo byabereye ahitwa Adam ni hagati ya Yerusalemu hamwe n'igisagara cha Ramara mu ntara ya Cisjordani. Ubwicanyi hagati ya Israeli na Palestina bwongeye kwiyongera kuva mu kwezi kwa gatatu igihe abanyepalestina batangura imyiyerekano ku rubibe Israeli ihana n'intara ya Gaza. Abanyepalestina bashika ku 140 hamwe n'umusirikare wa Israeli umwe baramaze kwicwa muri iyo midugararo. Naho Leta Zunze za Amerika zasubiye kurekura imfashanyo y'imiliyoni 195 z'amadolari y'Abanyamerika zahora zifashisha igisirikare cya Misiri yari yarahagaritswe kubwo kutubahiriza agateka ka muntu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu muri Leta Zunze za Amerika yashikirije ku munsi wa gatatu kw'iyo ngingo yafashwe kubw'intambuko zishemeye zakozwe na Misiri kuva mu mwaka uheze.
Urakoze cyane Aloyzi Bigirimana, ayo yari amakuru y'ingenzi avuga hirya no hino ku isi. Mu makuru noneho y'akarere duhere mu Burundi, mu ntara ya Ngozi, abanyagihugu bajyanye ikawa yabo ku matonore 19 yegamiye ishyirahamwe Sogestal Ngozi ntibarabona amafaranga y'ikawa yabo. Abenshi muri abo bahinzi bavuga ko bari mu bukene butagira ingano kandi bari biringiye ko ikawa yabo izabakenura. Umunyamakuru wa Amerika Jean Bosco Ndarurinze niwe wakurikiranye iyi nkuru.
Abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi bari bamenyereye ko ikawa y'amaganda ishoka ubwa mbere mu kwezi kwa kane bayihemberwa mu kwezi kwa gatandatu. Uno mwaka abarimyi bashoreye ku matonorero agera kuri 19 bavuga ko igice cy'ihemba rya mbere cyarenganye cyane. Aba nabashoreye ku itonorero rya Gisagara muri komine ya Ngozi
kuva kirigo cya mbere bagitaga gushora ukwezi kwa kane kashadwe tatatuhenda twashoye ikawa dufite amafaranga gushika n'uru yakaraduha ubona nk'ubu umuntu akeneye gusasira uvuga utarose amafaranga gusasira ngo ususasire ikawa cyazibu mwimbu kakanovera ntibakakibonese kubera ikintu twasasiye twabuze inyongerereza ikongerereza ubwo kubera batuye amafaranga twashoreye ko
sanswe nk'uko henshi twama turindiriye tonero ry'amakawa tukaraba n'ihemba ryabo twama tubona kenshi bakunda kwitwara rika iyo hageze mu kwezi kwa gatandatu abantu bose bakabahemba ku gihe. Aragerageje gusohora nk'ibiro birenga nk'108 ku ruhande rw'iwanje.
Abashoreye ku Gisagara bavuga ko uko guteba guhembwa ikawa babiriye akuya biriko bibashereza n'ibindi bihe by'irima. Umutima nturi hamwe no kubafasha amadeni bizigiye kuriha kare.
Turashora tukamara gushora tuhaduzi yuko tuzakoresha umugambi bamwe bararima akabuto bararondera akabuto ko kujyana gutangira mwonga ubuhe bakabuto bene bakarose bizeye ko bazabahemba gushikaa n'izi tariki ntibarahemba. Nk'ubu rero n'umuntu yari akadeni baramwishyuza akabanicariya gushikaa n'ubu rero tumeze ko tumubishyuza ahubwo kubera twabazagahemba.
Urabona umuntu ariko araraba ibihe iyo bigeze ugashobora aba umwanya ukuntu uri kuragenda mbere ndetse warashoreye ngaho wibaza yuko utazohava urima n'ibiterwa by'umuceri kuko umaze kuba waracerewe umwanya wo kurima ibiharage bituma n'igiterwa cy'umuceri utazokirima ku isango nk'uko wahora ugikora.
Ku mutumba wa Kagarama muri komine ya Kiremba bashoreye ku itonorero rya Nyabikenke imyidogo ni nk'iyo kiretse amatati aturuka ku madeni Uyu mukamakare yashoreye Nyabikenke avuga ko bacerewe no kwitegurira umwaka w'ishuri uza.
Mu makomine hari manza nyinshi z'abantu baheraniye abandi nabo bakavuga ati tuzobariha duhembwe twarashoye ikawa. Ubu rero n'induru n'induru koperative yarahembye mugabo wabashoreye muri sojetari y'ingodi n'ukuri imyidogo ni myinshi kandi twadufite icyizere. Urabona nk'ubu amashuri uburuhuko bwaratangiye ubutaguzikaye y'umwana ubu mu kwezi kuza ikayizo bizimbye utaguze uniforme nuko.
Muri komine ya Kiremba gukereza guhemba abashoye ikawa vyagize n'ingaruka mbi ku migambi myinshi harimo n'ukunga imiryango.
Nk'umuntu yari kugenda kuramukanya n'umukwe cyangwa akarungi ku mukobwa iwabo nayo bakiye nayo bamira ntayo bakironka no gutikida ntibakiro yo mukikida taronka n'agahuza mwambika cyangwa ndashya taronka ibyata kumugaburira. Ubu rero n'uwo gira ngo araruguye mwaramukikida atayigira kuko yabuze twamugaburira. Benshi bari bashatse kurwanya za nyakati none imvura murabona igihungura bayi kigira kigwe. Ubu benshi bari bashaka kugura utubati cyangwa amategura. Ubu rero biteze imvura higuyira byose bizaba bisenyutse.
Ntambira Kaje François arongoye urunani rw'amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi Nkorerangukize avuga ko abarimyi batarira busema iruhande y'ingaruka nyinshi bashikiriza. We yongera ko yuko umwimbu ushobora kuba mubi mu mwaka uza.
Ni ukuvuga bataronse umwavu banywaragura ubunyene mu mwaka uza tuzohahombera na leta izohahombera kubera yuko iyo turonse umwavu umwimbu uba mwiza, umwimbu ucuboneka ari mwinshi, umwimbu w'akanovera ucuboneka. Ariko kubera ko ata umwavu tutapfa tuwubura tuca tubura umwimbu tuca tuhahombera. Umunyagihugu arahahombera na leta irahahombera mbere na komine irahahombera kuko amatagisi dutanga ava mu ikawa na community yabura.
Kuri ibyo bibazo byose bivugwa muri Sojestare Ngozi twegereye umuyobozi mukuru waryo bari bunyihe Angelus umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ikibazo cyo guhemba abarimyi bashoreye ikawa mu ishyirahamwe yarongoye kiri mu minwe ya leta isanzwe nayo nyene ifisemwo imitahe. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze Ijwi ry'Amerika.
Turacyari mu Burundi kandi bamwe mu bakozi bo mu nganda amahinguriro cyangwa se amashyirahamwe amwe n'amwe bemeza ko batarengerwa n'abakoresha babo mu Burundi. Kuri bo ibyo bituma haba impanuka nyinshi mu kazi kabo. Umunyamakuru ry'Amerika Ibujumbura Raymond Zimana yakurikiranye iki kibazo.
Abakozi batandukanye bakorera amwe mu mashyirahamwe n'amahinguriro ari mu gisagara cya Bujumbura naho batemera gutanga amajwi bemeza ko bahura n'amasanganya menshi ku mirimo yabo kuko atabikoresho bibakingira abafise. Uyu mukozi akorera mu ihinguriro ry'ivyuma rihingura ferrabeton mu rurimi rw'Igifaransa ababazwa nuko nubwize isanganya cyafatwa nabi n'abamukoresha.
Komerekeye hajya araguha ukagenda ukivuza ariko nko mu gihe birenze bikaba birebire aratangira kugukata akagutera mabusa ngo waciye wigwaza gose birenze kandi ubwo ubufise ikibazo. Nk'ubu hariho nk'uwacitse intoke afise ikibazo gose agize avuze bacavuga ngo niyandike ikete cyangwa akaza agahagarika inamba kamunaniye.
Uyu mukozi yemeza ko hari n'abamaze gupfira ku kazi asaba ababijejwe gukora uko bashoboye kugira umukozi aronswe bimukingira ntagere ibibazo mu gihe aba ari ku mirimo.
Hari umwotsi hari n'umuriro urakosoma umuntu urashobora nko kugwa cyangwa ugasanga waguye muri ahiye. Hamaze guhira abantu barenze, hamaze guhira nk'abantu bashika batandatu jembo na hamaze gupfira babiri abahiye nyene bakomeretse ni batandatu. Je icyo nosaba nuko ubushikirangazi bwo duserukira bukagira icyo dufashije akaduha nk'ibintu twikingize turiko turakora.
Muri iryo hinguriro bemeza ko bakora ibyo bashoboye byose kugira bakingira abakozi. Donatien yongera avuga iryo hinguriro ry'ivyuma avuga ko atawo buzisanganya ariko bikenewe byakozwe ku neza y'umutekano w'abakozi.
Kuri ivyo bintu murazi yuko benshi mwumvise nk'umuntu ariko avuga uko yashobora kubesha mugace tuzi ko twebwe tubafata co kimwe n'abandi ba societe bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Uburenganzira bwabo bwose turabubaha, ivyo kwikinga byose birahari. Turagerageza kubasigurira ingene ngo vyifatamwo mugabo murazi accident y'accident nta nyambo iburagahonze birashikwa cyasanga umwe ntiyavyumvise neza kwasanga iyo accident yashitse mugabo nta accident menshi akunda gushika.
Mu bugendozi bw'abakozi n'akazi baremeza ko icyo kibazo cy'umutekano w'abakozi ku kazi kibonekeza henshi. Etienne Nkeshimana umugenduzi w'akazi abona ko intambamye yo kugira gitorego umuti ari amategeko ajanye n'akazi atacavuga kuri ico gisata.
Muri amezi atandatu ya mbere honyene tumaze kugendera amashirahamwe arenga 150 kugira ngo turabe ibintu na bihari. Nivyo kandi henshi turamaze kubibona, turamaze no kubatera kamo kushobora gusanga bikingira kudahagije. Ariko hariho n'ikindi kiba gifatiye ni ku mategeko, amategeko yacu y'u Burundi uravye itegeko rigenga akazi. Naja kubona yuko ico gice cerekeye ingene abantu bikingira, ngene nabitegekanywa bitegezwa gukorwa n'umukoresha n'umukozi, ni gice amategeko dufise ubu ataco yabivuze ko cane.
Ubugenduzi bw'akazi buvuga ko buriko burakora ivyo bushoboye kugira ibijanye n'umutekano w'abakozi mu kazi bishigwe mu mategeko y'akazi hanyuma vyubahirizwe n'abakoresha. Nkeshimana arongo y'ubwo bugenduzi yemeza ko bitoroshe kugenzura amashirahamwe n'amahinguriro yose akorera mu gihugu cy'u Burundi, kuko muri ubwo bugenduzi hari ubukene bw'abakozi kandi amahinguriro menshi akorera mu Rufuri, kuko amahinguriro 60 gusa ariyo yemewe n'amategeko nk'uko vyemezwa n'ishirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi yaibe. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tugane mu Rwanda. Abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi bagaragarije guverinoma impungenge zo kuba nta gahunda ihamye ubutegetsi bufata mu kuboneza urubyaro. Imibare itangwa n'inzego zishinzwe mu Rwanda ivuga ko abana 39, imibare itangwa n'inzego zishinzwe mu Rwanda ivuga ko abana hafi 40% bari munsi y'imyaka 5 bagwingiye. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa mu Rwanda ni uduha ibisobanuro.
Agaragaza umurongo wa guverinoma mu kunoza gahunda mboneza mikorere y'abana bato muri gahunda y'imyaka 7, Bwana Edouard Ngirente ministre w'intebe yavuze ko muri rusange leta y'u Rwanda ifite intumbero ihamye yo gukomeza kwita ku mikorere y'abana bato, kuko ngo igihugu kidashobora gutera imbere gihe haba hakigaragara abana badakura uko bikwiye. Imibare ku bushakashatsi bw'imibereho y'ingo yashyizwe ahabona mu 2015 igaragaza ko abana bari munsi y'imyaka 5 bangana na 38% bagwingiye, abandi bana 60% nabo ngo bari mu murongo w'imikurire myiza. Impamvu ziri gwingira cyane zishingiye ku mirire mibi, amakimbirane mu miryango n'izindi. Umukuru wa guverinoma akavuga ko bifite ingaruka kuko ngo imibare ya 2012 igaragaza ko leta itakaza miliyari zisaga 500 z'amafaranga buri mwaka.
Hano iwacu mu Rwanda ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka 2012 n'ubwo haciye imyaka igera kuri 6 ariko bifite icyo butubwira, bwagaragaje ko buri mwaka dutakaza miliyari 550 na miliyoni 400 zijyanye no kwita kuri abo bana bahuye n'ibibazo. Aya mafaranga angana na 11.5% by'umusaruro mbumbe w'igihugu ariwo GDP. Iki gihombo kandi giterwa n'ikiguzi kibigenda mu guhangana n'ingaruka z'ibitarakozwe bana bakiri bato.
Ministre w'intebe akavuga ko kubera uburemere bw'ikibazo byatumye gahunda mboneza mikurire y'abana bato bayishyira kuri gahunda ya guverinoma.
Iyi gahunda ifasha mu guteza imbere no kurengera uburenganzira bw'umwana. Ifasha kandi no gukemura ibibazo by'ihohoterwa bigenda bigaragara ku bana bato ndetse n'ibijyanye n'imibereho n'imikurire yabo.
Leta iragaragaza ingamba mu gukemura iki kibazo, ariko hakabaho iz'inteko ishinga amategeko ivuga ko zidahamye. Kimwe mu bihangayikishije abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi nuko ngo nta gahunda ihamye mu kuboneza urubyaro mu Rwanda. Ni mu gihe leta ivuga ko ubu umugore umwe abyara abana bane mu gihe mu 2005 yabyaraga abana 6, kuri leta ni umurongo mwiza mu kuboneza urubyaro. Depute Pierre Claver Rwakaba akavuga ko ibibazo bihari hafi ya byose bishamikiye ku kutaboneza urubyaro bya nyabyo, kuko ngo hari umurenge basanze haravutse abana 3,000 ku mwaka.
Ariko nyakubahwa speaker, iyo urebye gahunda ya leta, ubushobozi bwa leta bw'igihugu na ritme abanyarwanda barimo kubyaraho birahabanye cyane hari umurenge umwe mu karere kamwe aho tujya dusura twasanze mu mwaka umwe batubwira ko havutse abana 300 bivuga ngo nubwo twafata mu ayene y'igice y'abana 1,500 muri buri murenge buri mwaka numva hakwiye gufatwa ingamba zifatika.
Naho mugenzi we Depute Inyasiene Nyirarukunda akamwunganira avuga ko hari imyumvire yagombye gucika ku Banyarwanda.
Byari umwana umwe kuko ari ushoboye nta kine gukirimo nkuko ushobora kugura igare utayowe ko moto zihari cyangwa se imodoka zihari ariko waguze igare kuko ari ryo ushoboye. Izurangwe ririmo uzabyare muheke ukagira ngo gushyingirwa no kujya kubyara ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo subirayo nta mahwa ibintu.
Ni mu gihe Depute Christine Muhongayire we asanga hatagize igikorwa ku kuboneza urubyaro, leta yazisanga gahunda zose ishyiramo ingufu mu guhangana n'ikibazo cy'imikurire itaboneye bisa no kuruhira ubusa.
Umubyeyi abyaye abana 5, 6 mu by'ukuri ntaho twaba turiho tugana. Niyo twaha abana shisha kibondo, niyo twabashyira muri gahunda zose, niyo yaba ari muri VUP, byose byaba bimeze nko gusuka amazi ku rutare.
Inzobere mu by'imikurire y'abana bato zozemeza ko ubwonko bw'umwana bukura ku kigero cya 80% nyuma y'imyaka 3 avutse kuri Depute Juvenal Nkusi bigakomeza kumubera ihurizo rikomeye, mu gihe muri iyo myaka 3 umunyarwanda akaza ababyaye abana 3 agasaba gufata ingamba zihamye.
Mwambwira ukuntu azita kuri abo bana, atwite, azabonsa, azabagaburira, azabijora n'umugabo yenda nabwo namufasha. Ntekereza yuko ukurikije ritme ntayi spasmode n'esansiyari ni intambara dashobora gutsinda.
Minisitiri w'intebe Bwana Ngirente akavuga ko hazakomeza kubaho kwigisha mu kuboneza urubyaro binyuze mu bukangurambaga butandukanye. Imibare y'ubutegetsi igaragaza ko mu mezi 6 ashize hamaze kuvuka abasaga 160,000 bivuze ko umwaka ushobora kurangira havutse abatura karere kose. Imibare yavuba itangwa n'ubutegetsi iragaragaza ko mu gihugu hose bagwingiye ari 38%, intara y'uburengerazuba n'iyizimbere na 45% bagwingiye. Imibare y'ubutegetsi ikomeza ivuga ko abana 21% baturuka mu miryango yifite kuruta biganje muri Kigali nabo bagwingiye. Ubutegetsi kandi bugakomeza bugaragaza ko abana 13% bavuka bagwingiye. Ubwo ingamba ziriho ubutegetsi bukavuga ko buri mwaka bugabanyaho 1.3% by'abagwingira. Ku ntumbero yabwo haba mu cyerekezo 2025-2050 igihe byaba nta gihindutse, ubutegetsi bushimangira ko iterambere bwifuza rishobora kuzakomwa mu nkokora. Ubutegetsi bukomeje kuvuga ko zimwe muri gahunda buzakomeza kwifashisha mu guhashya imikurire mibi zirimo kongera gahunda z'utugoroba tw'ababyeyi, kongera umubare w'abajyanama b'ubuzima muri buri mudugudu hakaboneka byibura 3 muri buri mudugudu, kuko bavuga ko hari abasaga 40,000 mu gihugu hose. Eha bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Tukivuga ku makuru yo mu Rwanda, abantu 21 bakurikiranyweho ubujura bukoresheje ikoranabuhanga mu mabanki bakomeje kuburanishwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Abaregwa barimo Abanyarwanda n'abanyamahanga biganjemo abari abakozi ba banki yitwa Access Bank. Ku nshuro ya kabiri y'uru rubanza, umucamanza ejo yagiye asaba buri wese mu barega. Ku nshuro ya kabiri y'uru rubanza, umucamanza ejo kuwa kane yagiye asaba buri wese mu baregwa kwisobanura ku byaha akurikiranyweho. Asumuta Kaboyi yakurikiranye urubanza.
Wabimburiye abandi ni umunyanigeria wari usanzwe ari umukozi wa Access Bank ashinzwe ikoranabuhanga. Uyu mukozi aregwa kuba ari we watanze inzira abajura bifashishije basahura iyi banki. Uyu aregwa kuba ari we wabaye intandaro yatumye banki ya Access Bank yibwamo asaga miliyari mu mafaranga y'u Rwanda. Gusa we ahakanye uruhare rwe ari rwo rwose muri ubu bujura, ndetse agasaba ko habaho icukumbura ryo kumenya impamvu Access Bank ariyo yatoranywa muri banki nyinshi ziri mu Rwanda ikibwamo. Uyu munyanigeria yasabye ko habaho ubucukumbuzi ngo harebwe icyihishe inyuma y'ibi birego. Iyi banki yamaze gutangaza ko yasahuwe amafaranga akabakaba miliyari n'igice y'amafaranga y'u Rwanda, isaba ko yafashwa kugaruzwa aya ngo yasahuwe hifashishijwe amakarita imbere mu gihugu ndetse no mu mahanga, hakaba ngo nayibwe mu buryo bwo guhererekanya amafaranga binyuze kuri konti ibyo bita transfer. Uretse ubu buryo bwo gusahura banki mu rukiko hanagaragajwe n'ubundi bujura bwakozwe cyangwa se bwakumiriwe butaraba bwibasiye amakonti y'ababikije umutungo wabo muri banki. Kuri aya makonti ngo yagiye avanwaho amafaranga rimwe bikamenyekana yarangije kwibwa cyangwa se bikamenyekana ataragenda. Mu baregwa benshi badafunze bagaragaza ko aribo bagiye babwira polisi basanze ku makonti yabo hariho amafaranga menshi kandi batazi aho yaturutse. Hari umusore mu baregwa ngo yemeye ko konti ye yanyujijweho amafaranga miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda abisabwe n'umuntu yavuze ko aba mu gihugu cya Kenya. gusa ntiyashoboye gusobanura impamvu yemeye kwakira kaka yabo ndetse n'ubucuruzi yakoranaga n'uwayamuhaye. Mu baregwa 21, 15 nibo bafunze, abandi 6 baburana bari hanze. Ababurana bafunze baracyasaba urukiko kubarekura kuko na bagenzi babo bakurikiranwe bari hanze kandi bakaba bataratorotse ubutabera. Abafunze nabo bagasaba urukiko ko bafungurwa bakaburana bari hanze, biyemeza ko igihe cyose bashakirwa bajya baboneka, ariko urukiko rukaba rwarabihakanye. Nta gihe gishize mu gihugu hatangiye kuvugwa ubujura bwifashishije ikoranabuhanga, ariko abahanga bakemeza ko bumaze gufata indi ntera. Mu minsi ishize mu kigo cy'igihugu cy'uburezi REB kibwe 5,516 by'amadolari y'Amerika bingana n'amafaranga miliyoni zisaga 370 kishyuriraga abanyeshuri 14 biga mu gihugu cya Nigeria. U Rwanda kandi riri ku mwanya wa 76 mu bihugu byibasiwe n'ibitero by'ikoranabuhanga, nk'uko biherutse gutangazwa na sosiyete ikora ubwirinzi mu ikoranabuhanga Kaspersky. Kenya niza mu mwanya w'imbere muri Afurika y'Iburasirazuba, iri ku mwanya wa 59. Uganda ku mwanya wa 79, naho Tanzania ikaza ku mwanya wa 64. Iyo banki ya Access yibwemo amafaranga isanzwe yarabuzwe nabo mu gihugu cya Nigeria. Urubanza rw'ababaregwa rushobora kutazihuta kororegwamo abantu benshi kandi buri wese asabwa kwiregura. Hazamo no gukenera abasemuzi kuko hari abaregwa bo mu gihugu cya Nigeria bakenera ababasemurira mu Kinyarwanda bo bakaburana mu Cyongereza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo nyenye ku bintu byinshi. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki 9 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka, perezida wa Eritrea Isaias Afwerki kumwe n'umushikiranganji mukuru wa Ethiopia Abiy Ahmed bafashe ingingo yo gukemura ibibazo ibihugu byabo byari bifitaniye haciye imyaka 20 mu gupfundika amasezerano y'amahoro. Inyuma y'imyaka 5 Eritrea yiyonkoye kuri Ethiopia biciye mu matora ya kamaramaka yo muri 93, ivyo bihugu vyompi byari bifise imigenderanire myiza. Yamara muri 1998 harabaye kutumvikana kubijanye n'imipaka kugeza aho ivyo bihugu bija mu ngwano yahitanye abantu 180. Icyo cuka kibi caheze mu mwaka wa 2000, ariko ivyo bihugu vyabandanyije kutumvikana kubijanye naho imipaka yabo yagera. Uretse uko kutumvikana gihe kitari gito, amasezerano y'amahoro bapfunditse vuba azogira akamaro kanini kuri ivyo bihugu vyempi. Ethiopia ni igihugu kitagira ikivuko, rero kugirana imigenderanire myiza na Eritrea bizogifasha gushobora gukoresha uruzi Mer Rouge, imwe mu nzuzi zikoreshwamwo urudandazwa rukomeye ku isi hagati ya Asia, ibihugu vya Buraya n'umwonga wa Suez. Eritrea nayo izoshobora guteza imbere ubutunzi bwayo bwasinzikajwe n'intambara yabaye na Ethiopia. Ubutunzi bwifashe neza, ubutunzi butifashe neza bwatumye abantu benshi bava muri icyo gihugu. Umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga Mike Pompeo yasohoye urwandiko ruvuga ruti Amerika irashima ingingo yafashwe ku itariki 9 z'ukwezi kw'indwi hagati ya Eritrea na Ethiopia izohagarika icuka kibi cyari kimaze imyaka 20 hagati y'ivyo bihugu. Pompeo yongeye ko ati turashimiye umushikiranganji Abiy wa Ethiopia na Perezida Isaias wa Eritrea ku butwari n'ubuyobozi bwiza bwatumye abanyagihugu babo baja mu nzira y'amahoro, iterambere n'ihinduka rya politike. Ugushira ibintu mu nzira nziza hagati ya Eritrea na Ethiopia bizofasha abanyagihugu kuja hamwe bakagira ivyumviro bimwe mu bijanye na politike, ubutunzi n'iterambere hagati yabo. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriteguriye gushigikira ingingo yafashwe n'ivyo bihugu, ikongere gatera intege impande zompi kugira zibandanye zikorana ku mugaragaro kandi n'ukwizera mu misi iri imbere. Amahoro hagati y'ivyo bihugu azofasha gusimbataza umutekano muri ako karere, yongere ateze imbere ubutunzi bwa Afrika na karere ka Mer Rouge.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti twari kumwe igice cy'ambere cy'ibiganiro byacu by'igitondo tuba tugicumbikiye hano. Mwizina rya bagenzi banje bose mwumvise mu bigano bikitondo mbaye mbashimiye mwese kwa mwatuza amatwi. Nshimiye kandi abadufashije gutegura no kubagezaho ibi biganiro. Kuri mikoro hano I Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mukomeze kandi mukurikira izindi gahunda z'ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.